Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse neza. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mu karere ka Kisoro murakurikira Ijwi rya Amerika kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Naho mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 Kigali na FM 93 n'ibice 3 Karongi. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Burundi, Komisiyo y'Ubukungu y'Inteko Ishinga Amategeko ejo kuwa mbere yakize habona icyegeranyo cyerekana ko gutunganya imishahara y'abakozi bikorwa n'abanyamahanga hanze y'igihugu.
Eske turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha noneho igihugu ngize kirahombera.
Uravye imyaka kimaze cikukiye n'ico bandanya gihereza ivyerekeye ingenda amahera ya leta tunganywa tukabihereza abanyamahanga.
Aba ni bamwe mu badepite bo mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafunguye abanyururu hafi 170. Muri Sudani, kolera imaze guhitana abantu hafi 390, naho Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko yatunganyije umugambi wo gutsinda intambara. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, abimburiwe nayo hirya no hino ku isi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nkuko amaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi ari mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bimugenza harimo kumurikira no gusobanurira abo bazaganira barimo Perezida Joe Biden kuwa gatanu umugambi wa Ukraine wo gutsinda intambara Uburusiya bwayigabyeho. Fidele Niyongabo arabahiye inkuru.
Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko ashaka kwereka uwo mugambi Perezida wa Amerika Joe Biden n'abashobora kumusubirira babiri Kamala Harris na Donald Trump mu rugendo rw'iwe Washington. Muri urwo rugendo Perezida Zelensky araza gushyikiriza ijambo inama rusange y'ishyirahamwe ONU i New York. Kuri uyu wa kabiri Zelensky yavuze ko ni umugambi wiwe washigikirwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi uzogira ingaruka zikomeye ku Burusiya, harimo gutuma Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ahagarika ingwano akemera inyishu iciye mu biganiro. Zelensky yatangaje ko uwo mugambi utegekanya intambwe ziboneka kandi zihuta ibihugu bicuditse na Ukraine vyofata kuva muri iki gihe gushika mu mpera z'ukwezi kw'12. Yongeye amenyesha ko uwo mugambi uzofatirwa ko mu nama yerekeye amahoro muri Ukraine izobera ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Abategetsi ba Ukraine bashaka kwakira no kuyitumiramwo Uburusiya mu mpera z'uyu mwaka. Amara ivyo Ukraine n'Uburusiya bitumvikana ko biracari byinshi. Urugendo rwa President Zelensky ruje mu gihe kitoroshe na gato kuri Ukraine. Insinzi ya Donald Trump matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika ku itariki 5 y'ukwezi kw'11 k'uyu mwaka bishobora gutuma Amerika ihindura imigambi yayo ku byerekeye Ukraine. Ukraine ihanze amaso cyane ifashanyo ya Amerika irimwo n'iya gisirikare. Mu mpari ziherutse kuba kuri televiziyon n'uwo bahiganwa Kamala Harris, Trump yaranse kuvuga ko ashaka ko Ukraine itsinda Uburusiya. Tangaje ko azogerageza guhagarika ingwano imbere yo kwashikira amabanga yiwe ya president niyo yatsinda amatora.
Noneho tujye muri Sudani. Icyorezo cya kolera kimaze guhitana abantu hafi 390 muri aya mezi abirashize, abandi bantu bagera ku 13,000 barayanduye. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Minisiteri y'ubuzima muri Sudani yavuze ko iyi ndwara yabonetse mu ntara 10 kuri 18 zigize igihugu, aho intara ya Kasara n'iya Al-Qadarif zo mu burasirazuba bw'iki gihugu arizo zibasiwe cyane. Icyo cyorezo kije mu gihe ubushyamirane bumaze amezi arenga 17 hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces nta kimenyetso cyerekana ko bwa buri hafi kurangira. Sudani yinjiye mu kaduruvayo mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize ubwo hadukaga umwuka mubi hagati y'izo mpande zishyamiranye, hakavamo intambara yeruye mu mpande zose z'igihugu.
Ijwi rya Amerika tukivuga ku byorezo, OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima itangaza ko abantu hafi 30,000 bamaze kwandura ubushita bw'inkende aho uyu mwaka ugeze muri Afrika yose. Eugene Mukankusa arakomeza.
Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko kugeza ubu muri uyu mwaka muri Afrika hatangajwe abantu hafi 30,000 bakekwaho indwara y'ubushita bw'inkende. Abenshi muri abo nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibipimo by'indwara byashize nk'uko OMS yabitangaje kuri uyu wa mbere. Iri shami rya ONU ryongeyeho ko abantu barenga 800 bapfuye bakekwaho ubushita bw'inkende mu mpande zose z'uyu mugabane muri icyo gihe kimwe. OMS yakomeje ivuga ko igihugu cya Repubulika ya Centrafrika n'u Burundi nabyo byibasiwe n'ubushita bw'inkende bugenda bwiyongera. Mu itangazo ryayo, OMS ntiyatangaje imibare igereranya imyaka yashize n'uyu turimo. Urugaga rw'ubuzima muri Afrika rwavuze ko habonetse abarwayi 14,957 na 739 bapfuye hashingiwe ku mibare yaturutse mu bihugu 7 byibasiwe n'iyi ndwara mu mwaka wa 2023. N'ubwiyongere bwa 78 n'ibice 5% by'ubwandu bushya uhereye kuri 2022. Icyo gihe abantu 29,342 barwaye iyi ndwara kandi 812 bahitanywe nayo mu mpande zose za Afrika guhera mu kwezi kwa mbere kugeza tariki 15 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nk'uko OMS bitangaza. OMS yavuze ko abantu 282 bose hamwe bemejweho iyo ndwara hirya no hino ku isi mu kwezi kwa 8 konyine. Niwo mubare uri hejuru kuva mu kwezi kwa 11 ku mwaka 2022. Kuri uyu wa gatandatu, ikigega cya banki y'isi yose cyavuze ko gishobora gutanga miliyoni zirenga 128 z'amadolari ku bihugu 10 bya Afrika yo gufasha kurwanya icyorezo cy'ubushita bw'inkende.
Radio Ijwi rya Amerika dusoreze aya makuru yo hirya no hino ku isi mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ejo ku wa mbere, indege z'intambara za Isirayeli zarashe muri Libani ku birindiro by'umutwe wa Hezbollah zihitana abantu bagera ku 100 zikomeretsa abandi 400. Fidele Niyongabo.
Umuvugizi w'inteko za Israel Amiral Daniel Hagari yatangaje mu butumwa kuri video ko inteko za Israel zakoze ivyo bitero nyuma yaho zibonye ibimenyetso byerekana ko umugwi Hezbollah wariko witegurira kurasa roket ku butaka bwa Israel. Hagari avuze ko Hezbollah iriko ishira misil, drone n'ibindi bigwanisho mu bice abasivile babamwo. Yavuze ko Israel yasavye abanyaliban kuva mu bice umurwi Hezbollah ukoreramwo. Umugwi Hezbollah watangaje ko wasubirije mu nkoko igihugu cya Israel kuri uyu wa mbere mu kurasa rokete zitari nke mu bibanza bya gisirikare biri mu buraruko bwa Israel. Abagwanyi b'umugwi Hezbollah n'inteko za Israel bararasanye bakoresheje za misile n'amajana ku munsi w'Imana. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yemeye gukora ibishoboka vyose kugira agarukane umutekano mu buraruko bwa Israel. Ukwiyongera kw'ingwano ku rubibe Israel ihana na Liban vyatumye mu ndwi irangiye ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika usohora urwandiko rugabisha abanyamerika kuva muri Liban mu gihe bakibishoboye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Inteko ishinga amategeko ivuga ko gutunganya imishahara y'abakozi buri kwezi bikorwa n'abanyamahanga hanze y'igihugu. Irasaba guverinoma kubishakira umuti vuba vuba. Iyi nkuru murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Eske turabuze abahinga b'abainformatise b'inzobere bashobora kudufasha noneho igihugu ngize kirahombera.
Uravye imyaka kimaze cikukiye nico bandanya gihereza ivyerekeye ingena amahera ya leta tunganywa ukabihereza abanyamahanga.
Abo ni bamwe mu bagize inama nshingamateka y'u Burundi aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashingamateka bagize umugwi wa maho ojejwe iby'ubutunzi kubijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa ari bo bakozi. Nk'uko biboneka muri ico cegeranyo nuko kuva mu mwaka wa 2010 gushika uyu munsi no kuvuga imyaka 14 iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nk'uko byashikirijwe nabo bashinga amateka. Impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga amateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa ndetse akabari nabo babitunganya. Ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje yari yahamagawe kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje. Abagize inama nshingamateka bamubajije ikibura ngo Burundi bwitunganyirize ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi.
Turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu cya Tunisia. Mu gihugu cy'u Burundi uko tuzi kingana, twe turabuze abahinga baba informatise binzobere bashobora kudufasha.
Abo bashinga amateka banavuga ku bwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe kubijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakugwa n'abanyamahanga.
Cewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe. Ndi myaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri myaka 2010 ibijewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bamwe bo muri ibi bisata baba babifisemo inyungu.
Ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programme ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo. Basaba ko byokurikiranwa vuba kuko harimo ubusuma ku gihugu.
Ibiharuro twabonye muri raporo birateye ubwoba. Isiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba kobo kubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2023. Iyo rejisiere mwumva mwoyiha icizere kimeze gute? Idashobora kumenya yuko atamukoza ashobora gukora imyaka 1820.
Kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga mateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ku bwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe. Yaciye asaba umushikiranganji ajejwe abakozi gusigura kiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi nisubire gutunganywa n'abanyamahanga.
Ca rejisiere haruri imishahara irinda kuja guharurirwa mu kindi gihugu gutakaza ubwigenge. Iki rero bamukidusigurire neza mbere munatubwire nivyo muri ko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu vy'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu.
Kuri ico kibazo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye akaba yasiguye ko hari biriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga ku neza y'igihugu.
Turiko turagerageza kugira cy'ukuri abarundi kandi nkuko babivuga ati nta ba informatisi urundi bufise turabafise kandi baciye ubwenge ubwo iyo mishahara igakoregwa igakurikiranwa kuva tugitanguye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu numwe wo hanze aceshe mu kuboko. Turafise proje yitwa PAFEN iriko yadufasha.
Umushikiranganje Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa co gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'Igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera ha mu yindi myaka ariko bikaba bitakozwe.
Ivyerekeye iyo rodisier mu makontra yakozwe aba Tunisien aba informatique muri Tunisie ariko muri iyo soko nyene hari hategekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi harabaye ico no kwita makosa ubwo bumenyi ntibwabaye gutangwa.
Icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga mateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganji gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemwo inyungu za bamwe bityo abazofatwa babihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga. Yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe bwo garukanwa mu gihe ca vuba. Iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta abashinga mateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya abakozi ba leta bidakogwa neza ibibazo by'imishahara itangana aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru abahembwa badakora abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganje bujejwe w'abakozi. Inama nshinga mateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganje gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo canke ndura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Kuwa gatandatu ushize umuryango w'abibumbye wijihije umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro ku isi, by'umwihariko ishyirahamwe ryitwa Kuki Ndiho ryawuzirikanye rihuza hamwe abantu b'ingeri zitandukanye bungurana inama ku buryo bimakaza amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Marie Claudine Mukambabano washinze Kuki Ndiho yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka Kuki Ndiho Worldwide Exist Foundation twawizihije kubera ko dukunda amahoro, dukunda gusakaza amahoro kandi tuzi agaciro k'amahoro abanyarwanda. By'umwihariko nkanjye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nzi iyo nta mahoro ahari uburyo umuntu aba mu mibabaro. So twizihije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro kwisi amahoro mu bantu duturanye amahoro mu byo dukora no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere amahoro ku giti cy'umuntu uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri Zoom byo kwimakaza umuco w'amahoro twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu twabahaye award twise Peace Champion abatsinzi b'amahoro cyangwa se basakaza amahoro harimo Sheri Makire umucika ku cyumo rya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda Sheri Makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri Saint Paul akava muri Saint Paul hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo ahantu yagiye ahungira noneho avuga ko muri Jenoside we Imana yayibajije icyo agomba gukora noneho Imana ikamubwira ngo rekeraho kurira humuriza abantu banjye misiyo yo guhumuriza abantu yo kwigisha kubabarira yo kubabarira we ku giti cye yayihawe muri mu gihe cya Jenoside iri kuba
none se niba Imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri 1994 ahumuriza te ayo mahoro ayatanga te aho atuye
Sheri Makire atanga amahoro atuye yigisha abacitse ku icumu kubabarira afite na organization yitwa Esperance aho yigisha imiryango kubana neza birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kwirinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza software organization afashiza mu miryango
ariko se nkawe by'umwihariko mukama abantu mbwira amahoro kuri wowe urambwira uti jyewe ndi umucika cumu ariko se amahoro kuri wowe uyiyumva mute uyatangute wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki
Ngende umunyamahoro ku rugero rurenze ijana ku ijana nkunda amahoro nkunda ibyishimo nkunda urukundo kubera ko mbihabwa na Yezu tuvomamo bitajya bikama uburyo nyatanga uretse kubabarira narababariye abantu banyiciye uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbanza nkayisakazamo noneho nkayafashisha abandi kutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama by'umwihariko muri kukindi wo nashinze mfashijwe n'umwuka wera tudufasha abana b'imfubyi turira abana amashuri bagize ibibazo dufasha abagore batawe n'abagabo babo tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi so nsakaza amahoro mfasha abantu abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura
Abo bantu mukorana muri kukindiho mu Rwanda batuye mu turere dutandukanye mu mirenge itandukanye mu tugari dutandukanye mu midugu dutandukanye amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo
Amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za kukindiho kubana neza kwirinda amakimbirane ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi nabo bahumuriza abandi
kumbwira ko ufite amahoro menshi kuyishyiramo ukayaha n'abandi ubu nkubwiye nti nange mpakura ayo mahoro yawe wampaho
Nagwawe cyane cyambere no kumenya kuri wo Imana igufitiye umugambi urenze ubukeka icya kabiri no kugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye ku byishoboye no kubyukunda icya gatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho nangingimira nabibazo ufite mu myumvire yuko udashobora kubigeraho
Marie Claudine mukama abantu wakoze cyane kubwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika
Murakoze namwe muvandimwe Jenoside Uwiteka bawe umugisha
Republika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma yafunguye abantu hafi 1,700 bari bafungiye muri gereza nkuru ya Makala mu murwa mukuru Kinshasa. Vedaste Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye.
Uyu muhango wo gufungura aba banyururu bari bafungiye muri gereza nkuru ya Makala wagenzuwe na Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo Constantin Mutamba watangiye saa 8 za kumanywa kugeza saa 2 za nijoro. Wibanze ku mfungwa zigwaye cyane. Nkuko byagaragaye kuri televiziyo y'igihugu zimwe muri izo mfungwa zurizwa amabisi azijyanye iwazo abandi nabo boherezwa kwa muganga Minisitiri w'ubutabera yabwiye itangazamakuru ko kurekura abo banyururu biganjemo abagwayi biri muri gahunda yashyizweho na leta yo kugabanya ubucucike bw'imfungwa mu magereza yo muri Congo ijwi rya Amerika ryavuganye n'impuguke mu by'amategeko Cedric Muyoboke kuri Kinshasa wari muri komisiyo yari isanzwe kurikirana uko bamwe mu banyururu bafunzwe bafungurwa
nabonye abantu benshi babyita amnesty abandi bakavuga ngo ni clemence bishatse kuvuga ngo ni imbabazi ariko iki twakise ngo ni ko cyitwa mu mategeko ni mu ngingo ya 35 mu itegeko muri code penale ya Congo havugamwe amakondisyon kondisyon ya mbere bavuga imyitwarire y'umunyururu kondisyon ya kabiri bavuga ubuzima bwe n'ukuvuga ngo ni sante kondisyon ya gatatu bavuga nk'abantu bari muri zabukuru cyangwa se bafite imyaka ikuze n'abatwite ibyo ni ibintu umuntu yogenda avuga nizo kondisyon bagiye bashingiraho ugasanga hari ababigiramo uruhare hari ico bita les autorités de consultation barimo nka ubushinjacyaha bwa gisivile haba mu gisoda bagareba ubushinjacyaha bwa gisoda auditora militaire hakaba direkteri wa gereza hakaba na guverineri cyangwa intumwa ye abo ngabo ni abantu barebwa kugira ngo bagire inama batanga kukurekura umuntu runaka baho abayobozi none babifataho ibyemezo ni ministre w'ubutabera ari uyu nguyu Constant Mutamba turimo dushimira hakaba nanone na ministre wa defense kubijanye n'abasoda uko niko byarekuwe
muri gereza nkuru ya Makala irimo ifungwa zirenga 15,000 kuba leta ya Kongo yafunguye abanyururu 6,685 imwe mu miryango yageze amahirwe yo gufunga uko abavandimwe babo yakiranye ibyishimiye inkuru Felix Rugayi numwe mu barimo muri kaminuza yo mu Minembwe akaba namuramo Dr Sebitere Corazaro wari umaze umwaka afunzwe nawe yakiranye umunezero ifungurwa ry'uyu mugabo
muri kino gitondo twakiriye inkuru nziza itunejeje ko Dr Lazare Sebitereko ko bashije kumurekura aho yaragize umwaka urenga afungiye muri prison centrale ya Makala yaramaze umwaka afunzwe kandi arengana twaratatse dutakira leta ya Kongo kimwe n'abandi benshi barengana kukaba dushimiye cyane ubutabera bwa Kongo kubera ko bwakoresheje icyo nakwita ngo ni sagesse bakaba babashe kumenya ko yarengana muri iki gitondo bakaba bamurekuye
kubwo umunyamategeko Innocente Zijyayo uri mu rugaga ruburanira abahima abatutsi ndetse n'abanyamurenge wo muri Kongo arashima uburyo ubutabera bwa Kongo buri kubahiriza uburenganzira bwa muntu
rero kubona iki cyemezo cyafashwe turashimira inzego z'igihugu zabigize mu ruhare n'umuntu wese uro wese abigize mu ruhare kandi tunashishikariza kugira ngo nanone uyu mugambi ukomeze kugira ngo n'abandi bose banye Kongo cyangwa ari bo bose bazira ubusa bazira karengane nabako barekurwa rero tukumva mu rugamba rukomeje rwo komeza gutakamba cyangwa se gukora advocacy duhamagarira leta yacu ya Kongo kugira ngo ishimangire amategeko ikomeze yubahiriza amategeko kuko ni bwo buryo bwonyine bwo kuzana amahoro arambye
uyu mugambi wo kugabanya ubucucike mu magereza yo muri Kongo watangijwe na ministre w'ubutabera Constant Mutamba watangiye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ico giye muri gereza nkuru ya Makala hafunguwe abanyururu 400 veda Singapore ijwi rya Amerika uvira
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tuve mu biyaga bigari tugaruke muri leta zunze ubumwe za Amerika urugomo rwa politiki rugeze ku rugero ruteye ubwoba ku buryo budasanzwe amashyaka abiri ya mbere akomeye yishyize hamwe asaba impande zose guhagarika imvugo na diskuru bya rutwitsi nibyo turebera hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora yo muri uyu mwaka hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi gushize umusore w'imyaka 20 y'amavuko witwa Thomas Matthews Crooks yarashe Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu ubu akaba ari kandida w'ishyaka ry'abarepublikani muri aya matora ya perezida wa repubulika yaramuhushije ariko amukomeretsa gato ku gutwi kw'iburyo amasasu ya Crooks yahitanye umuturage umwe akomeretsa cyane abandi babiri mu barimo bakurikira ijambo rya Trump muri mitingi yo kwiyamamaza ahitwa Butler muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Naho Crooks nawe polisi yahise murasa iramwica. Ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa 9, umugabo w'imyaka 58 y'amavuko witwa Ryan Wesley Routh yatawe muri yombi atunze imbunda ya Kalashnikov AK-47 kuri Trump warimo akina golf ahitwa Palm Beach muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Perezida Joe Biden na Vice President Kamala Harris ubu uhagarariye ishyaka ry'abademokrat muri aya matora y'umukuru w'igihugu bamaganiye kure ibi bitero byombi kuri Trump, bavuga ko urugomo rudafite umwanya na muto muri politiki. Nyamara rero Trump abarega bombi ko ari bo banyirabayazana kubera imvugo zabo za rutwitsi nk'uko abyemeza, ariko nta kimenyetso na kimwe atanze. Akongeraho nanone kwibasira Harris by'umwihariko.
If Kamala Harris is reelected, she will Kamala Harris naramuka yongeye gutorwa azica burundu inzozi za Amerika.
Naho Tim Walz, kandida w'ishyaka ry'abademokrate ku mwanya wa vice president wa Republika, nawe ati
hari abarepublikani biyamamariza kuba abaguverineri ba za leta bafite ishema ryo kwigereranya n'abanazi.
Hagati aho abimukira bakomoka mu gihugu cya Haiti batuye mu mujyi wa Springfield muri leta ya Ohio mu burengerazuba bw'igihugu bari mu kaga muri iki gihe. Trump ababeshyera ko bashimuta imbwa n'injangwe z'abaturanyi babo b'abazungu bakazica bakazirya. Guverineri wa Ohio na meya wa Springfield, nyamara bombi b'abarepublikani nka Trump, barabibeshyuza bakabyamagana, ariko Trump akanga agakomeza kubigarukaho. Aba banyahaiti bavuga ko abaturage babibasiye nabi cyane babatera ubwoba ko bazabatwika n'ibisasu bya bomba cyangwa babasagarira mu nzira bashaka kubatera ibyuma. Izi mvugo za rutwitsi no guterana amagambo akarishye ku mashyaka yombi byahagurukije bishyira hamwe bidasanzwe abadepite bayo bose barabyamagana. Babiri muri bo bombi bari kumwe barabivuga mu izina ryabo. Uwa mbere ni depite Mike Kelly w'umurepublikani.
Hari ikintu cyatwinjiriye. Umuco wacu waranduye cyane kubera bene izi mvugo. Buri ruhande ruvuga ibintu bibi rimwe na rimwe, twakagombye kwitondera ibyo tuvuga n'uburyo tubivugamo.
Rhetoric is rhetoric. Both sides say things at times. You've got to be careful of what you say and how you say it.
Depite wa kabiri Jason Crow n'uwo mu ishyaka ry'abademokrat.
There's a big difference between having tough debates, what we should do.
Hari itandukaniro rinini cyane hagati y'ibiganiro bishyushye bya politiki n'ibyo dukwiriye kugira no kwamagana urugomo rwa politiki. Tukavuga duti nta mwanya rufite muri sosiyete yacu nyamerika, twaba abarepublikani cyangwa abademokrati.
In our American society, whether you're Republican and Democrat.
Hagataho nanone amatora yaratangiye ku mugaragaro muri leta zimwe na zimwe eshatu za mbere ni Virginia, Minnesota na North Dakota, bigamije guha abantu benshi bishoboka umwanya wo gutora, cyane cyane abashobora kuzawubura ku munsi wa nyuma no kugerageza kugabanya imirongo ku biro by'amatora ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti muduteza matwi aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro.